Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda muri neza nshuti mwese turi kumwe muri kumwe na Frederic Nkurikije ikaze mwese rero mu kiganiro mwisanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga kwigenekezo rya 2022 kwezi kwindwi umuhari Mape Burundi Buhire Mouvement d'Action Patriotique warandikiye ambasaderi baserukira igihugu cya Peru mu ishyirahamwe mpuzamakungu hamwe n'abandi bategetsi bose baserukira ibihugu byabo muri iryo shyirahamwe. Uwimenyekanisha kandi ushikiriza amakenga ufise ku bibazo vya politike umutekano hamwe n'ubutunzi mu Burundi ugasaba kuyo mutegetsi aserukira igihugu cari ishinzwe ibikorwa by'ishyirahamwe mpuzamakungu muri icyo gihe asaba inama mpuzamakungu ijwi akanama mpuzamakungu kajejwe amahoro n'umutekano ku isi gufata ingingo zikomeye zotuma leta y'u Burundi yemera guhagarika amatora iriko irategura atekanijwe mu mwaka 2020. Vyongeye uyu muhari urashikiriza ibintu uvuga ko byofasha Urundi kuva mu bibazo bya politiki muri ivyo hakaba harimo guhagarika gutegura amatora mu mwaka 2020, gushinga leta ifata kibanza kugira ibiganiro n'abandi banyapolitike bose, kwemera kw'inteko mpuzamakungu zicungira umutekano zirungikwa mu Burundi, gufata ingingo z'umutahe wo kunagura utunzi rugufasha abanyagihugu. Umuhari MAP ushikirije ivyo vyifuza mu gihe igikorwa cyo gutegura amatora gishitse kuri mu Burundi hamwe no mu gihe imigambwe itandukanye mu Burundi iriko iritegurira ayo matora. Mu kiganiro cy'umunsi twatumiye abashinga ntaye bagiye guca hirya nino ivyo vyifuzo by'umuhari MAP. Ubwa mbere na mbere turi kumwe na André Nikwigize akaba ari vice president umuhari MAP. Mwiriwe neza umushinga ntaye André Nikwigize.
Mwiriwe neza Fredy Nkurikije, murakoze kuba mwantumiye muri iki kiganiro.
Murakoze gushima, murakomeye ngaho.
Ego turakomeye neza, murakoze.
Turaba turi kumukanira umushinga ntaye turiko turarondera muri aka kanya, telefone ntiraboneka aho tumuborongera turababwira, tukaba rero tugiye gutangura. Eka n'umushinga ntaye André Nikwigize ibintu musavye umushinga ntaye André Nikwigize. Mwabisavye mwisunze iki muri iki gihe imigambwe itari mike mu Burundi irimwo imigambwe itavuga rumwe na leta eka iri kwitegurira amatora ikanunani senari de bitavuga rumwe na leta rukaba rwogo rusaba ko rutavuga ko ivyo ku matora toba ahubwo rukaba ruvuga ko vyiza rwo banza kuyaganira ko na leta y'u Burundi ivyo vyimvira byabajemo gute.
Yego murakoze gose kuba mwantumiye muri iki kiganiro. Nagira ubwa mbere na mbere munyemereye, nagira ntangure ku izina rya MAP Burundi Buhire, ndamutsa Abarundi bose aho bari ababa mu Burundi canke mu nkambi z'impunzi muri Tanzania, mu Rwanda, muri Congo, muri Kenya no muri Uganda. Turazi yuko ubuzima bw'impunzi butoroshe, tukaramutsa n'Abarundi bose aho bari hose mu mihingo myinshi y'isi. Turaze kubakurikira iki kiganiro cy'Ijwi rya Amerika, tukabashimira cyane cyane nuko n'ibyiyumviro bahora baduterera mu biganiro tugira mu maradiyo atandukanye cyangwa mu byo twandika, turiko turubaka tugerageza kubaka Uburundi bushasha. Hanyuma nk'uko mubivuze mu ntangamarara, nibyo MAP Burundi Buhire yarandikiye mukuru w'inama nshinga agashinzwe umutekano ku isi ariyo Conseil de Sécurité des Nations Unies. Turandikira kandi n'ibindi bihugu byo mu karere gahana urubibe n'u Burundi, turandikira umwe bwa ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika n'ibindi bihugu bicuditse n'u Burundi, tubabwira izo mpungenge n'ubwo badufise mu gihe icyo ubutegetsi bwita amatora mu 2022 byoba utikuki, kubera turafise ibimenyetso byinshi bituma tubona yuko ayo matora atazoba meza, ahubwo arimo ingorane nyinshi ashobora no kuba no gutuma Uburundi busubira inyuma cyane mu bintu by'ubwicanyi. Ubwa mbere nuko atamahoro atamutekano biriho mu Burundi. Murabizi nta munsi wijana mutumbise abantu bishwe, nta munsi wijana mutumbise abantu bakubiswe, nta munsi wijana mutumbise abantu bajanye mu babohero. Ibyo byose bazira ibyiyumviro byabo, bazira yuko badashigikiye umugambi uri ku butegetsi cyangwa badashigikiye ibyo abashinzwe umutekano babagirira. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, murazi ko kugira haba amatora hateza kuba imigambwe. Murazi ko imigambwe myinshi yatandukanye bayisanzaje bayicamo imyinshi.
Ariko ni kugize imigambwe iri mu Burundi, harimo imigambwe itavugamwe na leta yose iriteguriye ayo matora.
Yego me ntitubyanze ko yitegura ayo matora, mugabo ni bimwe byo kuvuga ngo iyo migambwe igiye kuba nk'imperekeza, kuko ntishobora kujya mu matora
imperekeza kubera amajwi yoronka make cyane, kubera
bashingiro batateguye ntishobora kujya mu matora ku ibwirizwa rigenga amatora batateguye, ntiteza kujya mu matora mu gihe amasezerano ya Arusha basinye iyo migambwe yasinye bayasambuye batabagishije n'inama. None iyo migambwe yobije igiye matora ayahe? Nicyo kibazo turiko turibaza.
Abanyamigambwe mushyanahe Andre ni kwigize bari mu Burundi boba bazi ibibazo byo mu Burundi kurusha mwebwe muri hanze, uko siko mubibona?
Oya turabizi, kuko turabikurikirana abantu bicwa ku munsi sagaseseshwa rumuri, abantu bahohoterwa sagaseseshwa rumuri, kandi n'amashirahamwe mpuzamakungu amaraporo yatanze menshi. Ntiwovuga ko bari kubabeshera Uburundi ko hari amahoro? Ntiwovuga ko abantu 500,000 byahunze bari hanze y'igihugu boba bahunze amahoro, boba bahunze umutekano, boba bahunze iterambere? Ibyo rero sindabyumva ingene bovuga ngo bagiye mu matora kandi ibyo byose bitaraja mu nzira. Ngo tuvuga tuti ubu igihambaye mu Burundi si amatora, igihambaye ni kubanza bakagarukana amahoro, ni kubanza bakagarukana amasezerano bumvikanye ko bakavuga igituma bayahinduye, ni kubanza bakagarukana Abarundi bagasubiza imitima mu nda kugira baje mu matora bamerewe neza.
Kubwanya ayo matora yo ntajyari
nicyo dusaba, tuvuga tuti nibashireho babanze bahagarika ayo matora. Nta ubizi bazumvikana imigambwe n'imihari ihara ya politike izokumvikana ivuga ati twebwe reka tubanze duhagarika aya matora, dushireho inzego mfata kibanza. Izo nzego mfata kibanza zitegura amatora asukuye adakumira, ari mu myaka ibiri, ari mu myaka itatu, ariko ibyo byose hanyuma bagarukane impunzi. Erega n'izo mpunzi zahunze, ntizahunze amahoro, ntizahunze umutekano, ntizahunze amajyambere, zirakeneye kujya mu matora nazo nyine. Abagwizatunga barahunze, abanyapolitiki benshi barahunze, kubera iki? Batubaza ngo barindire abo bose bagaruke hanyuma bategure amatora, hanyuma bumvikane demokrasi bashaka gushyiraho iyo ari yo demokrasi imeze gute.
Andre nikwigize umuhari map ufise ivyiyumviro bisa n'ivyiyumviro cyane rwose vy'imigambwe ya politiki, mwamuse umugambi kugira umugambwe ya politiki?
muri iki gihe nibaza ko ibihe ntibiragera yuko uba umugambi wa politike kuko turazi ko dufise ibyiyumviro nk'ibyo byo kunagura Uburundi, dufise ibyiyumviro byo kuhindura imigendo y'u Burundi tumazemo imyaka 50 uwo mugambwe ntibazowemera. Ariko turazi yuko uwo muhari turiko turakora kugira nihagera uwo muhari uje ushike mu Burundi, nibaza ko atari kera cyane.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika, turi kumwe na François. Miriwe neza François.
Miriwe neza.
Miriwe muri hinga François.
Njyewe ndi mu gihugu cya Tanzania, muri komine ya Gakonko.
Yego, akandi kazina ninde?
Nam.
Akandi kazina ninde?
Ndikumana
murafise ikibazo, murafise cyumviro, turiko tuvuga cyane ku byiyumviro kandi byifuzo byashikirijwe n'umuhari mushasha w'Abarundi MAP, no kuvuga Mouvement d'Action Patriotique.
Ndiyo ego novuga icyumviro umuhari mushasha MAP watanze yuko hagarika amatora y'2020 mu Burundi. Ni novuga cyari cyumviro cyiza cyane kuko urazi aho ibintu bigeze mu Burundi. Aba novuga yuko mu byukuri demokarasi ku migambo ataruga umwe uko novuga cyo bikwiye mu byukuri amakungu ko yabasabye amakungu yoraba ikaraba kugene yofasha abo batavuga umwe na leta mu byumviro bifuza kugira ngo amatora y'2020 azobe mu mwigegembyo, umuntu azotore yisanzuye kuko biraboneka yuko mu mwaka w'2020 amatora azoba mu Burundi mu byukuri ashobora kutaba mu mwisanzuro, nta demokarasi izoba ihari. Urabye ubugene ubu abatavuga rumwe na leta imigambwe iriko irishyira irakora kuri navuga ati birateye isoni mu gihugu kivuga ko kifite demokarasi.
Murakoze François Ndikubana, mushana André nikwigize mushana François asanu shigike icyumvira cyanyu, ariko nashaka ndababaze hasigaye igihe gitoye cyane rwose kugira ngo ayo matora atunganywe, mbega akizera ko ikete mwanditse rizoronka inyishu ku bibazo byose mwashikirije kanganike.
Akizero, murakoze kuri ico kibazo. Kandi nashaka no kubanza gushimira intererano umushinga ntawe François Ndikumana yaduhaye ari muri Tanzania. Abarundi benshi niko babyumvira, bariyumvira yuko aya matora ashobora ateza guhagarara kuko nta mwisanzuro urimo, nta mahoro arimo, nta mutekano urimo. Kugira rero ibi bintu bishoboke n'abarundi bose bateza kubifata nkankama, nibaje mu matora babona yuko ari amatora azobashira mu kaga, nibaje mu matora babona yuko ari amatora bagiye guherekeza gusa. Niyo migambwe yose ivuga ngo izoja mu matora, ntije mu matora kugira bakwize ibanga ryo gutora. Nibarindire amatora abanza ategurwe neza, abarundi bose bayategure kuko hari ibibazo byinshi tudashobora kuvuga ngo tumare. Urabona nk'ubu Burundi ibihugu byose byabohariye ivomo, uhereye ku bihugu bihana imbibe, uhereye ku bihugu byahora bifasha Burundi, imfashanyo baragabanuye ku bice birenga 40%. Hanyuma izo mpunzi nazo zirakeneye nazo nyine kuza mu matora, abo bagwizatungo barakeneye kuza mu matora bayafashe, abo banyapolitike bari hanze barakeneye gutaha bafashe. Ibyo rero abarundi bose bateza kubyumva ko ari umugambi wabo, bateza kuvuga ati nimwumvirize abo bantu ibyo bavuga. Urabizi ko kuva na kera hamye hari abashinga ntahe, iyo abantu batumvikanye baratuma ko abashinga ntahe bakabatatura. Kandi ndazi ko mu Burundi hari abashinga ntahe naho batabumvira, nibumvirize abashingana nibahaguruke bavuge bati nyabuna, reka kugira gukoresha amatora atacazomara atacazomarira barundi atazobakura mu bukene atazobakura mu bwoba atazobakura gukubitwa ibyo rero
ko bikeneye andere kwigize
ko tufata kanya
ko umuhari wanyu witwa mouvement d'action patriotique hari abantu bashaka kwibaza ati ko mwavuze ikibazo cy'imfashanyo mbere kuki umuhari wanyu udakora kugira ngo izo mfashanyo zigaruke ni kuki umuhari wanyu atangingo zigaragara urafata zerekeye ukuntu impunzi zotahuka abo mwobabwirike
nibaze ko tumaze kubivuga muravye nki inyandiko nyinshi tumaze gusohora twaravuze aho map ihagaze kuri ibyo byose byerekeye impunzi bidushobora kubwira impunzi ngo nimutahe baza mu muriro ndabamaze gutaha muri hazi ingene byabagendeye barakubiswe abadapfuye basubira inyuma birukanga basubira inyuma mu nkambi
ariko hariho abanyapolitike benshi batahutse mushya na Andre
ikugize mufashe impunzi kandi bagira bati none dufashe impunzi kandi ibyo twasabye bitarakoga nibaza ko twobanza tukaraba ingene uburundi bwo kurikiza ibyo amakungu yasabye kugira umurundi wese ahari abwire amakungu ati nyabuna fasha uburundi kugira busubire bwogorore busubire ku murongo busubire mu mirimo yabo ariko ubu nibaza ko bigoye kuko nta urabona n'umushinga ntaye mukapa yashatse gufasha abarundi kugira bumvikane byaramunaniye aratanga imihoho mu gihe uburundi umugambo uri ku butegetsi udashaka yuko aba yumvikana n'abandi nabo batavuga rumwe nibaza ko ubu gushika ubu bigoye kugira tubone ingene twokogorora
tubibutse inshuti muri seko muri kumwe abandanya kumviriza radio nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Elise Elisa mwiriwe neza muri hega Elisa murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku ijambo yego
icyumviro kubona
duga ku ijambo turakumva
ikintu kinshi ndabona ko mu Burundi ikigoye cyane kubera itumva ko bigoye ndabona amahugurwa yose yafatiwe mu Burundi harimo agiye mu ngiro hariyo ibihugu bimwe na bimwe bikiri byiyitoza ko nkajya bibiri Bushinwa n'Uburusiya njyewe simbona yuko ushobora gutorera ikibazo cy'u Burundi kandi mu Burundi ikibazo gihari kirahari nk'uko wabivuze fidindesheni cy'ubukene n'icy'umutekano kirahari nawe umubonye nta mutekano uzateye imbere muri cyo kintu cy'umwuka niyo mpamvu mvuga yuko ahubwo bashyikirize izindi nzira ngira ngo bocamwo n'ahandi ho inzira zawe simbona wapita kigenda kubera byose bigutera utwatsi ntabyo mbona bashyira mu ngiro kubera ariko ndabibona byose ngiyo yuko hari ibindi cyabuze kwinjirira iyo yewe nimbona hamaze imyaka imwe bavuga ngo nibyaho ibiciko nyine gushana kuri ya bantu nyine kubera ko mbona bashyira mu ngiro iyo tuzi ko umuntu wo mu bigenza kuri mu bantu bigenza kubera igishoso gishobora kuba kubirinda kubera uko abategetsi bavuga amatora ameze kuri iki ngingo n'uburyo yasigaye byarakomeye niko ndabyumva
Murakoze Elisa telefone yawe ntihari kuvuga neza cyane rwose ariko icyingura mushikirije nuko inzego zawe zasabwe ibitari bike bikaba bitashoboye gushirwa mu ngiro icyo nshaka kibazo twabaza mushya ntahe Andre ni kugize inyingo mwafata ni iyihe mu gihe ikete mwanditse ikavyo mwasabye byose bitokumvirwa
nibyo nariko murakoze cyane kuri icyo cyumviro ndashimirana n'uwo mutumire n'uwo yahamagaye Elisa yaduhamagaye akavuga ati kuva kera ibyiyumviro byose byashikirijwe ni nta na kimwe cyagizwe none mwebwe mufise nawuti none mufise icyizere kihe kugira ibyo mwashikirije bije mu nzira ni twebwe muri mape cyimbiro cya mbere nuko ibibazo by'u Burundi bizotorega umushiti n'abarundi ubwabo barashobora gusaba imfashanyo mugabo batanguye ariyo batanguye bagiye imbere bakerekana inzira nziza bashaka ko ibyo byose bicamo kuko niyo demokrasi twe dushaka ko dushaka demokrasi y'abanyagihugu ntidushaka demokrasi y'abategetsi babwira abanyagihugu ibyo bateza kugira dushaka demokrasi iva hasi umunyagihugu ati wewe uri kuntwara nabi nibaguhindure cyane turaguhindura wewe twe dushaka guca haa nimudufashe duca murabona ko n'ubu ibiganiro ataho byashitse bari bagerageje kubera abanyapolitike kumbure ntibari bafise ingufu zikwiye zo kuvuga ati twebwe ngibi ibyo dushaka gushikako nguyu umugambi wacu dushaka gushikako nimudufashe cyanke tubwire guverinoma ubutegetsi buri Bujumbura bubyemere twebwe mu kwandikira abo bose ni kugira bamenye ikibazo cy'u Burundi bamenye aho ingorane ziri bamenye no mu byo bavuga bamenye bazomenye ingene bahanura guverinoma y'u Burundi
ibyo mwasabye mushya nahe andere kwigize subwa mbere bisabwe
bazogikemura
subwa mbere bisabwe ikindi kibazo mwashikirije nuko mwifuza ko ba leta yifata kibanza hari murazi ko hariho nabavuga ko ama leta yifata kibanza ari ama leta nkuko bavyita yamagaburanyama iyo mu leta yifata kibanza iwanyu yo yifashe gute iyo musaba
sinzi abavuga leta zifata kibanza ko ari amagaburanyama kubera bazi ingene byabaye muri kahise ku Burundi ibyo mapi saba ivuga ati bishobotse nibarabe abantu babahinga atari no muri politiki abariho batwara ubwo rwego rw'imfata kibanza kugira bishobore abari muri politiki bakinjure babise iyo mfata kibanza iyo leta y'imfata kibanza ikore hano abanyapolitiki nabo bagerageze basubire kumvikana hagati yabo bashireho inzego zibereye igihugu nibaza ko ni si ibintu subwa mbere biba muri Afrika byarabaye mu bindi bihugu byinshi kandi biragenda neza atangorane biva ku kugene babona izo leta fata kibanza zishizweho
mwebwe mwifuza ko leta
fata kibanza y'abahinga atari n'abanyapolitiki
Andre dikugize mwifuza ko leta yatowe n'abanyagihugu ihindurwa hakaba leta y'imfata kibanza
No, leta yatowe n'abanyagihugu ibyo byo ntitwisubiremo kuko kuva muri 2015 murazi ko leta yagiyeho ku nguvu ntitwovuga ko yatowe n'abanyagihugu kandi iyo nayo iyo leta iriho nayo izoheza ikiringo muri 2020 niho tubona yuko aho kuja kwihutira amatora atacazomarira abarundi bo banza bakiha akanya gatoya kuko hari ibibazo byinshi twavuze ibyo gutahukana impunzi twavuze ibyo kugarukana amahoro twavuze n'ibindi byo guhindura abo bantu bahohotera abanyagihugu ariko turakeneye no kumvikana ibi bintu tumazemo imyaka 50 none tuzobyamamo gushika ryari turashaka kubaka ubundi Burundi bushasha turagabana bacu n'abuzukuru bacu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ya Amerika turi kumwe na Marashi mwiriwe neza
iwe
muri hega Marashi
ndimo
buhungiro murafite ikibazo murafite ikibazo muri hehe
buhungiro
hehe
mu Rwanda
duga ku ijambo kibazo cy'imvira
icambere ho mbande gushimira uwo mutumire ko yemeye akitaba ariko sinzi kumbura kuko bari ku kutamenya amakuru cyane bivanye naho umuntu abari ariko bwa mbere wowe nimba atoba yarabivuze cyangwa ashobora kuba yarabivuze sindabyumve ngira ndamusabe niba urafate nk'amasegonda 30 adusigurire mapu yavuye hehe irimo bande iyobowe nande kumbure kugira ngo dutahukigwe mbere ntibyaba ngombwa twamusaba yuko ari busige adresse yiwe ku ntufu mutora kuko uyu munsi hari abantu dufise ibyiyumviro nk'ibyo byiwe natwe tubona ko amatora uko bigenda kose atoshoboka mu gihe abarundi turi hanze twahunze munsi badashaka ko dutaka natwe tumva ibintu bimeze neza tugataha twotora ariko uyu munsi bikaba bidashoboka rero tukamusaba adresse kugira ngo kumure iyo mapuna ni mara kumenyekana ituje imbere hanyuma izo byiyumviro byabo bihure n'ivyacu turabiko byogira akamaro kubera ko murabona ko siwe wa mbere atanguye avuga gutyo aziyongera ku bandi babitanguye kubivuga bwa mbere ariko nabo babitanguye nabo baracitse intego uyu munsi aribo twita abaridere bacu rero tamusaba ko adusigurira neza mapu akanasigana adresse ziyo kugira ngo dukorere hamwe murakoze
marashi mu kanya umushana hari Andre nikwigize aragira ica kubyi ariko ndabona na telefone yiwe isani cise mu kanya reka tube turafata abandi banywa nyiri radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Emanuela muriwe neza Emanuela matwumva eka na telefone ya Emanuela mbona isani yagiye Idrissa muriwe neza
neza
muri hega Idrissa
indiana w'ikigali ni karuruma
yego me
ndaje kugushimira ku mutumo gwadutumiriye
yego
ndumva afite inyombero nziza ku barundi bose abo nyamwibariza ngo ku barundi bari mu gihugu n'abarundi bari hanze izo nyigisho zireba bose ko twumvishe ari inyigisho nziza kandi abarundi bari hanze byinshi cyane hafi muri Afurika ndetse no ku isi hose baba basaba ko abarundi bagira amahoro kandi bashaka no guhuriza hamwe kugira ngo amatora azagende neza. We abona ingufu z'amatora uyu mwaka zifashe gute urubyiruko bitwara gute muri ayo matora?
Murakoze Idrissa umushana he Andre nikwigize telefone yanyu isani yari yacitse ariko reka tugusubire mu kibazo cyabajijwe na Marashi yari yasavye ko mwomubwira abari mu gyoshira hamwe bya nyuma pe reka n'ukuntu mwari tanguye mu kanya gato cyane rwose yasaba na adresse ariko ico ni kibazo mwebwe muza ku eka nimwe ingingo nimwe muza kwifata duga kwijambo rero umusubize bwa mename Marashi ikamuce muja muduga no kwijambo kandi mushikize icyumviro cyashikijwe na Idrissa mugire icyo mu kivuze ko
yego murakoze cyane nashaka kubanza gushimira abo babiri batereye ibyimviro nibaza ko ari ibyimviro byiza kucerekeye ingene mu hari map wavutse ingene iyo wavuye ntarinze kuvuga menshi kuko nashaka kubabwira ko dufise urubuga rwa internet bashobora kurabira ko ibintu byose iyo byavuye ni www.map.burundi.org aho rero mushobora gusangayo ingene muhari watanguye ingene iyo wavuye ariko majambo make ico novuga nuko numuhari ugizwe n'abarundi b'imihingo yose cyane cyane abarundi batigize baja mu bintu bya politike mbere ariko bababajwe n'ingene n'iyi Burundi buri kuburaja muri iki gihe bakagira bati none ubu nibwo Burundi tuzoraga abana n'abuzukuru bacu reka rero tuje hamwe dufatanye abarundi bose kuko dutangura uwo muhari twaraterereje ibyiyumvira abarundi abarundi isinzi baraduterera ibyiyumviro baravuga ati mwoyigira gute umugambi ni mwiza ariko mwowongeramo ibi n'ibi gushikaho itariki 12 z'ukwa 4 k'uyu mwaka tushiraho uwo muhari kandi urimo abarundi benshi b'imihingo yose aba muri Amerika aba muri Australia bari mu Burayi aba ni Burundi harimo benshi ubu rero turiko turaba ingene twokubaka uwo muhari tugashiraho ibyiyumviro tukabandanya twubaka ibyiyumviro twaterewe n'abanywanyi kugira twubake turabe Uburundi bwe ingene buzuba bumeze ejo. Uvuga Idrissa nawe avuga ati ingufu z'amatora ni izihe twabivuze tubitangura aya matora abaye ubwa mbere ntacazomarira abanyagihugu ntacazomarira abarundi ntacazobakura mu bukene cyane cyane ibyo ibimenyetso dufise nuko ashobora kuba mabi rwose abantu bagasubiranamwo bakicana.
Andre nikwigize hari abantu batari bake bavuga ko abantu ikamashira hamwe imigambwe idashaka amatora yo mu 2020 ari imigambwe ibona ko ataco ishobora gukuramwo ko atabanywanye ifise ico co bari kibazo namwe mufise mu hari mapa
oya mapa ikishaka ngiri kiragwanira imyanya nka myanya mapa iri kiragwanira mu Burundi gira ati twe turashaka Burundi bwiza turashaka Burundi butosoye turashaka Burundi buvanamwo injyane tumaze mu myaka 50 irenga 50 turimwo bamwe bavuga ko ari ingorane z'amoko abandi bati no z'amoko ni intwaro mbi abandi bati ni byose bifatanye ibyo rero dushaka abantu abanyamigambwe n'abarundi bose ko twoje hamwe tukuba ku bundi Burundi ifisi yindi sura.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Egide mwiriwe neza.
Ndabumva
muri hehe Egide?
Ndi na mahoro.
Muri hehe?
Na mahoro. Ndi mu ntara ya Gitega.
Yego, tugakwijambo ikibazo cy'imviro.
Ego je narifite agatererano nagomba guhereza uwo mugabo cyangwa umushinga ntahe arongoye umuhari map tugiye ashikiriza avuga yuko hasaba leta y'u Burundi mu rwandiko yandikiyeho ni yuko leta y'u Burundi yahagarika igikorwa bigenda gutegura amatora mu kwezi tuheze kuko mu kwezi kw'indwi umujyi w'igihugu ugiye gutunganya amatora seni warahamagaje inama uratumira amashyirahamwe ataho yegamiye mu bya politiki kugira ngo ararire hamwe ingene yo mushiraho bokorana mu bijyanye no kubivuga byo gutunganya amatora neza hamwe no kuyacungera. Rero kuba uwo muhari uhari utakorera mu gihugu ngira n'uburenganzira bwiwe, ariko nibaza yuko ibibazo bijyanye no gutegura amatora oheza ngira rimwe na rimwe bakadorarara bakabivugana mu gihugu ugiye gutegura amatora seni. Hama ikindi nacu w'umurundi akunda Burundi agakunda n'abarundi arazi igihugu iyo kitagiye mu matora ingorane zica kigira cica tugira igihugu kidafise inzego igihugu kitafise imigambi kujya mu matora ni gutora kadoza k'igihugu. Rero mu gihe nimba aba ari hanze cyangwa ibivana n'abahagaze no mu gihugu birashobora kuba bahagazeho kuvuga yuko amatora leta itari kuyatunganya neza nta yari gufata akavuga ati seni wewe bahagiye ibyari n'ibyo amatora ngo urwandiko turarutoye amanenge n'ibyo tubona amatora ariko arategurwa twibona kwandikira oni ko hari ikintu oni nizo kidufasha kiza kirekire turazirikana injyane iri gucagiye kiracamwo oni yari ngaho Burundi abarundi twaricanye oni yari ngaho uko yakabaye turakuzi ibihugu bibanyi byabaye mu Rwanda byabaye biriko biraba mu gihugu cya Congo byose birahanze tubonye umuntu ariko aravuga yuko yandikiye oni nta nyishu nta muti mwiza uzoza kugira icyorere
yego
ziri mu gihugu kugira ngo icyorere iterambere ry'igihugu nicyo gituma ndamusaba yuko nimba uwo muhari yaravukije kandi n'ibyufize ibyumviro byiza kuba umuntu afite ibyumviro nawe nyine n'uburenganzira bwiwe nawe uzane mu gihugu ukore barabe ko ku by'ukuri uri kurakora uharanira iterambere ry'igihugu kuko umuntu aho tugeze tugeze mu Burundi umuntu ariko aravuga yuko boreka gutunganya amatora tukabaho tukajya mu gihugu kitavize neza institution numva yuko tuba turiko turaja inyuma tuba turiko turasubira muri ya myaka
yego mu kanya gatoya mushya ntahe Andre nikwigize inyishu za ku bibazo Egide yashikirije duga ku ijambo mu kanya gato.
Yego murakoze cyane ndashimiye Egide ku kibazo yabajije kandi n'ibibazo ni kibazo benshi babaza bati none mwebwe ku bintu bigeze kure canke ati yo ni ntacizobamarira ntacizomara ntacizoja guhindura nibyo ibyo byose turabizi mugabo ibyo tuvuga tuti ayo matora baye hazoba ingorane ayo matora baye nta migambwe yuzuye iri kirakora nta migambwe izokora imyitozo nta migambwe izoja kugira kampanye tuti nta nziri kirasha reka turindire gatoyi tuje hamwe twese abarundi bose baje hamwe bategure amatora meza kuko hariho akorodarusha kubera iki akorodarusha bayikuye nuko bafite imigambwe ashaka gushikako kubera iki bakuyeho ibyirizwa shingiro byari byateguwe rivuye muri akorodarusha nuko hari ibyinyegeje inyuma rero reka nta kindi je mvuga nti abarundi bonyene nibarabe ibikwiye bagira ati twebwe turabona yuko aya matora adashobora kuba meza
abo barundi muvuga mushanaye andere kwigize nibo batoye iryo bwirizwa shingiro muradibuka abarundi nibo batoye iryo bwirizwa shingiro
ni nabo batoye amasezerano ya Arusha nibo batoye ibwirizwa shingiro ryo muri 2025 ni nabo batoye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ariko ibyo byose ubutegetsi buriho bushobora burabihindura uko bushatse murazi ko abanyagihugu rimwe na rimwe babashira ku gitsure bagatora ibyo nta ni ibintu bizwi ubu rero nibaza ko abantu sugutora igihambaye sugutora no kuraba dutora imigambi ni imigambi yiye kuko dutora imigambi nta migambi turiko turabona ibana abantu mu bukene nta migambi turiko turabona ibana abantu mu bwoba nta migambi turiko turabona
abanyagihugu umushyana yanze ni kwigize nta wo wafata kivunga ngo babatere igitsure aho utari kurubahiriza abarundi abakandi abarundi ariwo muzotora muzokenera ko amajwi tubibutse inshuti mwese ko muri abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Joseph miliyoni neza
Mire Frederic Nkundikire.
Mire muri hega Josepha.
Ni muri Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Yego me kandi kazina ninde?
Bigirimana Joseph.
Bigirimana tuga ku ijambo kibazo cy'imvuriro turiko tuvuga cyane cyane ku muhari mushasha n'ivyimvuriro washikirije mu ikete wandikiye abatetsi bawe.
Mubanze mu ndamukirira umutumire wo mu shinga ntahe.
Mwiriwe Joseph, mwiriwe Joseph, ndakuramukije.
Mukomere mukomere.
Ehego murakoze.
Mfite utubazo tubiri two kubabaza kubijyanye n'uwo muhari wanyu mwashinze. Burya bajya baca umugani ngo nitona muri bikeri ntiyabujije umuhomyi kuvoma ese. Kuri ya kete mwanditse musaba ko bahagarika amatora ari yagiye kuba mu Burundi muri uyu mwaka uzaba 2020 ese icyifuzo cyanyu nikiramuka kitubahirijwe mwumva mwiteguye gukora iki akabazo ka kabiri burya nibyo kuko muri demokarasi kutavuga rumwe nibyo biranga demokarasi kuko nyakuri ariko iyo atabayemo kwihangana usanga ibintu bishobora kuyangara bitewe n'uko buri umwe abyumva ukwiwe none ese ni hatavamo kwihangana mubona ababashyigikiye ko ayo matora ataba n'abashyigikiye ko ayo matora yaba umubare mwinshi nuba ku ruhande
ndabona telefone ya Joseph Bigirimana isa n'icitsa ariko kibazo cha kabiri asa n'uwari ya kibajije reka Andre nikugize tuguhe akanya wishure ivyo bibazo mu kanya kihuta cane gose
yego murakoze gose kandi ndashimiye na Joseph ku kibazo yabajije nibaza ko niko bizogenda n'ubundi naho tuvuga yuko amatora yarakufi guhagarara mu gihe leta Bujumbura idashaka kuyahagarika ntazohagarara mu gihe abanyamigambwe batasabye ngo bahagarika amatora ntazohagarara mu gihe abarundi badasabye ko amatora ahagarara ntazohagarara nico gituma rero tugira tuti ntaco nayo matora ni yaba tuzoraba ibizoba nyuma mugabo twe dushaka yuko abarundi bumva yuko ibyo ari byo byose hakeneye yuko twuba ku bundi Burundi utanywa amacakubiri kuko amatora twarayagize kuva kera twaragize amatora Burundi bwaragize amatora kuva muri 1961 bwaragize amatora hanyuma basubira gutora muri 1993 baratoye ibihumbi 2005 10 na 15 baratoye ariko abarundi nta mahoro bafise gushika n'uno munsi baricana barangazwa reka rero yicarire
inyishu ku kibazo cha kabiri avuga ko igitigiri cy'abashigikiye ku matora abana badashigikiye amatora kingana n'iki kubwanyo mu kivuga ko iki dugakurira mu mukanya gato cyane rwose
ego abashigikiye amatora sinibaza ko ari benshi kuko abarundi benshi nka bose barabona yuko aya matora atacazo bazanira gishashi sinovuga ngo nta rusansuma twagize mugabo abo tuvugana baravuga ko batayashigikiye mugabo atakikundi bashobora kugira kuko hari igitsure cya leta
abo muvugana nibo bake ivyo birazwe
niko muyimvira mugabo urabye nibyo bavuga ku maradio canke ahandi hose abarundi benshi barashigikiye uko aya matora atogigwa mugabo abari hanze bo bashigikiye ko nta matora bashigikiye abari mu gihugu nabo barashigikiye kubera ari gitsura ibyo rero ntitubitebeze kuko turabizi ingene bigenda n'ibyirizwa shingiro ingene ryatowe n'ibyirizwa riraba amatora ingene ryatowe n'ibintu urumva byateguwe n'ubutegetsi nuko biteza kumera nico gituma rero dukwiye kubireka ibyo ayo matora zoba ntituhakanye ko atazoba mugabo twe twifuza yuko atoba
tubibutse nshuti mwese ko muri kamera bandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Ezekiel mwiriwe neza Ezekiel muratwumva numva telefone ya Ezekiel isa ni ya icitse gatoyi reka tuje kwa Gaspar mwiriwe neza
Hello
Gaspar muratwumva
Niye ndakumva
muri hehe
mujye gusurwanda
mura kandi kazi na ninde
nitwa Wiringimana Gaspar
Wiringimana ikibazo cy'imvuro tugakwijambo tuko tuvuga cyane cyane ku muhari mushasha map Burundi buhire
ambo no kuvuga ngo igitekerezo natanga ku bigendanye n'icyo mugenzi wacu ari haravuga nuko nibura umuntu yashyigikira ko mu Burundi amatora agomba kuba y'umukuru w'igihugu bikaba ngombwa ko igihugu kiba gifite demokarasi kandi bajya nta kwiharira igihugu cyangwa gukora wayobora uri umuntu umwe ugomba n'abandi bakayobora ariko icyo nabashimira cyo ni kubwo kuba natwe mubasha kuduha ijambo nk'abaturage tukagira inama dutanga ariko twumva ko nibura cyangwa agiye kumvumvanwa nko mu Burundi haba nk'amatora kugira ngo demokarasi nyine igaragare ko ihari
murakoze Gaspar Mushena ya Andre Nikwigize icyimbiro cya Gaspar avuga ko hakwiye kuba amatora kugira ngo demokarasi itsimbatare
icyimbiro cyo
kiratandukanye ibyimbiro mwashikije
muri map Burundi buhire dushigikiye amatora mugabe dushigikiye amatora ari mu mahoro dushigikiye amatora adakumira dushigikiye amatora ashingiye ku migambi iterambere ibyo rero mu gihe bitahari mu gihe tutabona amahoro mu gihe tutabona umutekano mu gihe tubona yuko hari abantu bahejwe inyuma y'igihugu batazoza muri ayo matora tuvuga tuti reka nabo nyene barafite uburenganzira bwo kuja mu matora reka tubanze tubagarukane baje mu matora hanyuma tugire amatora meza nayo matora amapu Burundi turazi demokrasi ko ijana n'amatora turayashigikiye ariko amatora atari imperekeza atari abantu baza bagashira inuze ijwi mu isanduku ritagira ico rivuze niko niko tubibona muri map
ibintu mwashikirije mu byo musaba n'ibintu harimo ku inteko mpuzamakungu zirongi kwa Burundi ico ni cyumviro eka ni icyifuzo cyashikirijwe n'amashyirahamwe amwamwe atari make araheze igihe icyo cyiyumviro ntacu ika ntaho cagiye akizero ko mwebwe mu muhari map Burundi buhire inama mpuzamakungu ijeje umutekano ushobora kumvira n'igihe kandi icyo kibazo ushobora rigeze kwigwa.
Ego me murakoze Fredi, ni nibyo icyo kibazo cya kera kandi ni n'abasirikare mpuzamakungu barigeze kuza mu Burundi murabizi barafasha kubungabunga umutekano. Mugabo izo nteko dusaba ni mu gihe buba bemeye ibyo twasabye imbere, ni mu gihe buba bemeye yuko amatora bayahagarika, ni mu gihe buba bemeye yuko abanyapolitike bari hanze bataha bafise amahoro yuko umutekano wabo uzo bucunzwe, ni gihe abahunze bari mu nkambi bazoba batashe bakaba bafise ababacungira umutekano. Mu gihe ibyo byose rero bitagizwe ntitubona icyo boza gukora, ariko mu gihe ibyo byemewe kuko bagira bati nk'impunzi bagira bati abantu batwirukanye baduhungishije sibo boducungira umutekano, reka dusaba abandi bodufasha twizeye kandi barahari birashoboka, ariko ni mu gihe ibyo byose biri imbere twavuze byo byemewe.
Mwavuze ikibazo cy'impunzi zikiri hanze, nivyo impunzi zitari nke kanyinshi cyane rwose zacari hanze, ariko ntimwavuze n'impunzi zimaze gutahuka, mwavuze ibihugu byafashe ibihano ariko ntimwigeze muvuga ku gihugu cy'Ubufaransa nk'akarorero naco nyene gisa n'icyasubiye kunga imigenderanire ihagaze ku butunzi. Ivyo bintu muri mape mwavyakiriye gute?
Murakoze Frederic, ibyo bintu twarabyumvise kandi twarandikiye Perezida w'Ubufaransa tumubwira yuko tudasobanukirwa ukugene Ubufaransa bushobora kugira gusubiza intuzeye gufashanya n'Uburundi mu gihe Ubufaransa buri mu bihugu bigize ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya, kandi iryo shyirahamwe rikaba ryarafashe ibihano byo guhagarika by'agateganyo bya imfashanyo bafasha Burundi. Ariko nibaza ko niyaba ari ibyo turabona ingene bigenda, ariko niyaba ari ibyo nibaza ko Ubufaransa buzoba bwahemukiye ibihugu bari kumwe muri ishyirahamwe rya Buraya. Nta igihugu ni igihugu cigenga, ntidushobora guhindura ibyo bashize ko baramaze kuvuga ko bazosubira gutangura gufashanya n'ubundi nta ngorane. Mugabo twaramwandikiye Perezida Macron turindiye ko twishura tumubwira impungenge dufise kuri ico kintu cyo gusubira gufasha Burundi, kuko ibihano ni byinshi, ibihano amashyirahamwe mpuzamakungu yaratanze amaraporo, ayo maraporo ariko arigwa nuze Tribunal International iragira amatohoza. Ibyo byose rero bituma twibaza noneho icyo gihugu coba gifasha umugambi wo gusubira gufasha Burundi coba ari mu ndero twobyumva kandi twobushigikira, ariko gufasha abasirikare, gufasha ubushikiranganji bwo kurwana bwo kwivuna abansi kandi tuzi
gufasha abanyagihugu si ibintu bibanezera muri mape
sa
gufasha abanyagihugu kuva mu bukene,
gufasha abanyagihugu mu butunzi, gufasha abanyagihugu mu ndero. Mugabo hariho inzitizi mu gihe izofashanya tuzi ko zidazoshikira abanyagihugu, mu gihe izofashanya tuzi ko igice kinini yakijya mu mifuko y'abategetsi, tugira tuti reka tubanze dushire ibintu ku murongo hanyuma imfashanyo zizoza tuzi ko zijya gufasha abanyagihugu, tuzi ko zifasha abantu kuva mu bukene.
Yego me tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abana ajya nkumiriza iradiyo Ijwi rya Amerika, turi kumwe na Gerard mwiriwe neza.
Ndo murakomeye ku cyiji Amerika.
Turaho muri hega jeha.
Yego ndamukirije mutumire.
Yego arakumva muri hehe?
Niriwe. Ni Burundi.
Akandi kazi na ninde?
Arega zina.
Duga ku ijambo ikibazo cy'imviro.
ama mnakoze kumpa no murongo cyege ibyo iyo mapu ari cyabuko warunge wayishyuka numbise very classicaliza yuko batoye imbabo ibintu by'itudezi bakomba mu Burundi bakomba yuko ibintu byose bigenda bigirane nasomye kuri intu ze tegeko mwatanze kuri Facebook muntu ndabona yuko abo bantu bashakira by'umutekano yuko hoba kujya hari kino cya Smabo Kusho parce que bavuga yuko bo muri DMR 20 ibintu by'amatora ngo yugize inyuma nashaka kumubaza kuko urabona bihugu byose jene bafite nk'amakinga yuko bafite nk'ibintu reserve des etrangers parce que usanga bafite inyungu zabo bagomba gushikako kuko nimbago bituze nimba Ubufaransa bwavuze ati burokotiwe akotibiwe aye de reputation burundese parce que ubona Ubufaransa yuko ibyo bintu bikenewe muri education meme ndare domaine armé ivyo kintu twasubona yuko cindo natanzitizi mbere ni n'abandi boza bariyongera kugira ngo Burundi bujambuke kuko muri kino gihe ca none tubona yuko Burundi ari igihugu gikenye mu bindi kidafise de revenu umunyagihugu kugira ngo afungure gatatu ku munsi etrarma c'est pourquoi alors je voudrais être très moins possible et après à d'autres pays étrangers parmi les européens
mu kirundi vuga mu kirundi cyane vuga mu kirundi abatwumviriza bumviza mu kirundi cyane mugiza mungane menshi mu gifaransa ntibasubira kubategera
kugira ngo ibihugu byafashe igihugu batira igihugu Burundi
duga ku ijambo turakumva sozera
kugira ngo nabo nyine baje turakubaza nawe iyo mapu tavuze yuko ngo batashobora gusubira mu mutekano aba larume Burundi z'abantu batatu akabije ikuri nibaze ubaka igihugu kugira ngo muri kazeza nire jene tubona ati note kaha bari kigiye igihugu neze nde bitunze
ego me reka abahinyisho kuri ibyo bibazo mushiya nahe Gerard ariko imbere yaho reka tubanze duhe ijambo Eric muriwe neza Eric mwatwumva
ego ndabumva cyane
muri hehe
Nzaba tawudumbura.
Na kandi kazira ninde? Duga ku ijambo ikibazo cy'imvira mu kanya gato.
Yego. Nzaba kwambe kwa mutsimi kumile.
Ni yarakumba duga ku ijambo.
Mwiriwe Eric.
Yidiye. Ego kibazo cyanze cyambe na cyakanda be umutsimi n'imba. Cyikwa bakoze kibicera aba generalize kubanye bibi bose. Ndabona neza ko hamwe ye talarundi babamo bihugu batigi hano ariho ibyo bipuja bigeze bicikwa bicikwa turebye rero kandi bihagaze ngaha mbega none bakemeye ko abantu baba mu Burundi babanza gukora kugira ibyifuzo byo bari hanze bityo bijya mu ngiro cyane ibyo bashaka ko biba ku bantu bari ngaha mu gihugu ni bimwe bita interesi periode ya nasiyo cyangwa n'inyungu z'umuntu bwite rege murakoze
murakoze Eric mushana Andre nikwigize ikibazo cha Eric n'ikibazo cha Gerard bisa n'ibibazo bisa go duga ku ijambo nyinshi kuri ivyo bibazo mukanye gato cyane
murakoze Fredine ibaza ko ibazo nka byose nayo na projeje yo nayo na byishuye ntitugwanya amatora ndongeye kubivuga ntitugwa mapu Burundi buhire ntigwanya amatora ishaka amatora ari mu mahoro ibyo rero kandi abantu bari muri mato muzo kuyihweze abantu baje kugwanira imyanya ya politike abantu barondera ibibanza benshi barafise akazi kabatunze ariko bababajwe n'ingene Burundi buri ko bugenda mu kaga buri ko bugera ahantu hatemba ica kabiri rero nashaka kuvuga nti twese turashaka yuko Burundi buba bwiza ni nacyo gituma mapu Burundi buhire abari muri mapu Burundi buhire bariko barategura imirashe yo suiza Burundi ku murongo ibyo rero mu gihe abarundi batabona ibyo barimo ubuzima babamo butabuse niba bababona butababaje ibyo ntacho ntituzatwihenze mugaba niba babona ko ubuzima babamo bubabaje nibaza ko boza tugafashanya mu migambi dufitse tukaja hamwe na leta iri ku butegetsi tukayifasha kugira imigambi irashe ije mu ngiro hanyuma nabo bazungu bafasha nabo batofasha abarundi bagiye hamwe barashobora kugera ku ntambwe iboneka hanyuma nagira meraheze ku myibutsa umwibutsa umwe tugendera ko muri mapu Burundi buhire twawuhawe na umupatori w'umunyamerika yitwa Martin Luther King Jr. aho yavuga ati tutegerezwa kwiga kubana nk'abavandimwe bitabaye ibyo naho tuzopfa twese nk'imihimbiri ubona umwibutsa Martin Luther King yari kubwira abanyamerika
yego be
ubundi umwibutsa wa kabiri n'uw'abarundi bavuga bati kananira abagabo ntiyimye reka rero tukumbure iyo myibutsa uko ari ibiri tuyifate nka nkama hanyuma tuyigendere turabe ko ibyo turiko turavuga ibyo mapi kiravuga ari byiza cyangwa atari byiza murakoze
tubibutse inshuti mwese reka muri kumara abandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Ezekiel niyo neza
n'amahoro
muri higaya Ezekiel murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku jambo mu kanya gato ufise akanya kari munsi y'umunota
mbo jena maze kubona abakandida mu mwari konzi ni ari yarwana ifite inkoho yuko kugira ngo mu mwari bani bigwani cyo bibanyeze gute andi nyato ushikiriza no uko kuvuga barundi kuta munda turi hamwe
murakoze Ezekiel sozera
murakoze n'ashakufikiri
murakoze mushana he andre nikwigize cyumviro n'ivyumviro vya Ezekiel
arakoze Ezekiel
yabaza niba mufite ibigwanisho
mu migambi nini mu migabo n'imigambi ya mapu Burundi buhire na namudosanga ivuga yuko ifashe inkoho igiye kugwanya leta ibirimo mu migambi yayo mugabo irahanura abarundi irahanura leta kugira turabe ingene twukuba ku bundi Burundi ikindi kimazo cha kabiri ntacho numvise muramba barira sindi kumwe mu bamwacugiye
yavuze ko mu Burundi abarundi bafatanye mu nda n'icyumvira shikije
niba bafatanye mu nda niba bari hamwe ibyo twibaza ko nta kindi twobivuga ko ariko twirebwa amakuru dufise nuko abarundi bagowe babate kuko none amaraporo turonka y'abantu bapfa ku munsi bababesha canke
akabazo kanyuma imbere y'uko dusozera mushya ntahe Andre nikwigize umuhari ko twabibuze urunani rw'imigambwe rutavuga mwe na leta SNLD gogo ruvuga ko rwiteguye kuja mu matora mwibwe mukavuga ko aya matora adakwiye kuba ariko rukavuga ko mu gihe mubanza kwaganira ko nukuvuga ko ivyumviro vyanyu bishikikiwe nabande mu gihe batavuga rumwe na leta badafite intumbero yanyu
ego twarumvise ko hari bamwe bariko barimvira gutaha ivyo n'uburenganzira bwabo bw'imigambo mugabo hari nabandi biyo bavuga yuko atari byo ari urukuru batabanje kumvikana na leta ngo bavugane ico botaha gukora
iki kibazo cy'amatora cyane
alors nibaza ko rero twebwe muri mapu Burundi buhire turubahiriza imigambi yindi yandi mashaka
ndabona
yindi mihari
mushi anahe andre dikwigize ndabona ikiganiro kizokibandanya akanya gasana katujanye twari twatumiye abandi bashinga ntahe batashobye gushika ngaha muri kiganiro kwira bagize ingwane za nyuma ariko turagushimiye cyane rwose mushi anahe andre dikwigize ko vyumviro ika n'ivyifuzo by'umuhari map Burundi buhire turashimiye namwe nshuti mwese mwakwikiranye ikiganiro tutibagiye ingenieur adufashe mu byabwizuma na fatukarara yadufashe kwegeranya ikiganiro mwakoze mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.